Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Muri beneza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 23 y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2018. Ikaze mu kiganiro muri sanga giteramishwe na Frederic Nkurikije. Mundwi iheze ishiramwe mpuzabakugurijejwe agateka kazi na muntu Human Rights Watch yarashikirije raporo ivuga ko agateka kazi na muntu kifashe nabi mu Burundi. Iyo raporo yavuga ko inzego zijejwe umutekano hamwe n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ruzwi ku izina imbonerakure vyama vyaturubitse vyanyuruje kandi vyishe abantu badashikikiye amatora kamarampaka yo guhindura ibwirizwa shingiro atekanijwe mu kwezi kwa gatanu. Leta y'u Burundi yarahakanye iyo raporo yongera ivuga ko iryo shirahamwe ryama ryakoreshejwe mu gutangaza makuru avuga ko mu Burundi bica bigacika ngo cyane cyane amaraporo nkayo akaba mu gihe Burundi bwimirije ibihe bikomeye. Mundwi iheze kandi inama nshingamateka y'u Burundi yaremeje integuro y'itegeko rizogenga ukuntu imanza zitohozwa hamwe n'ukuntu zicibwa. Iyo integuro itegeko iraha kandi abajejwe umutekano ubasha bwo gusaka mu ijoro atamutahe bafise. Abajejwe umutekano kandi bazo bafise uburenganzira bwo kuraba amatelefone na ordinateur vy'abantu bose bikekwa ko ivyaha. Bazoba kandi bafise uburenganzira bwo gushira mu mazu no mu modoka z'abantu ivyuma bifata amajwi n'amafoto. Leta y'u Burundi ivuga ko izo ngingo zose zifise umugambi wo gutesha ibitero by'iterabwoba. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko izo ngingo zifise intumbero yo kuyobya ukuri hamwe no gutyoza ubwigenge n'umwidegemvyo vyo gushikiriza ivyumviro. Vyongeye muri indwi nyene yarayirangiye inama nshingamateka yaremeje integuro y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Muri iyo nteguro hakaba harimwo ingingo ivuga ko amenyesha amakuru botegerezwa kuba bafise impapuro z'umutsindo muri kaminuza. Nitwo kwibagira kandi n'ihinduka ry'abashikiranganji bamwe bamwe bo muri leta y'u Burundi ryabaye ku munsi wa gatanu. Kuri ibi bintu byose bihambaye byashitse mu ndwi iheze mu Burundi twatumye umushitsi akomeye cyane. Turi kumwe na Gaston Sindimo, vice perezida wa mbere w'Urundi. Mwiriwe neza vice perezida wa mbere w'Urundi Gaston Sindimo.
Mwiriwe Frederic.
Murakomeye?
Turakomeye ngaha mu Burundi n'amahoro.
Yego, tutarinze kubatesha akanya, reka dutangurire kuri raporo yashikirijwe. Twariko turavuga n'ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch rihaniye agateka akazi na muntu. Raporo ivuga ko hajeje umutekano hamwe na bamwe mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi imbonerakure bamaturubitse bakubise bagatoteza kandi bakongera bakica abadashyigikiye amatora kamarampaka yo guhindura ibwirizwa shingiro. Iyo raporo muyivuga ku iki, vice perezida wa mbere w'Urundi?
Nk'uko ivuze, nk'uko wabitambwiye mu ntangamarara, iryo shyirahamwe murarizi si ubwa mbere mu Burundi rigira ibintu nk'ibyo, kandi si n'ubwa nyuma. Twebwe turayimenyereye. Nuko abashaka kudindiza amahoro mu Burundi, abashaka gusubiza inyuma umutekano dufise, bama bakoresha iryo shyirahamwe mu gushaka guteranya abacanke abandi. Uno munsi icyo navuga nuko twebwe amahoro n'umutekano ku mbibe zose biracungerewe neza. Cyane cyane tukomesha yuko dufise igipolisi inyamiramabi. Twaramaze kugenda isi yose ntanu turabona ari inyamiramabi cyangwa abapolisi bakora neza nko ngaha. No kubwira yuko abapolisi bacu bakora bakurikije ubuhinga bwiza. Hanyuma ibyo bama bavuga bakwegera ko bagaca bashyiramo n'imbonerakure, murazi yuko ingene imbere yuko 2015 bitangura byatanguye uko nyene. Urumva rero ni ya nzira imwe bama bacamwo kugira ngo badurumbanye amahoro n'umutekano. Mugabo twebwe turabamenyereye kuko ni byabo bya misi yose nabo bakorera. Hanyuma hakaba hafisemo ibiheba byabo byama bibabwira kugira ngo ibya politiki byabananiye baca bacisha muri izo nzira zo guhenda abantu, kuzimagiza abantu.
Ariko
nitwavuga ko byera de haraba ashobora kuba habo nk'ubwizi bwa nabi nk'ahandi hose. Icyo mbere nuko iyi polisi y'u Burundi gihagaze magabo kugira ngo giteshwe abo bose bashaka konona umutekano mu Burundi, abo bose bashobora kuba bafise bafasha abantu bashaka kugira ubwicanyi kugira babwegeke kuri leta y'u Burundi. Ibyo rero turiko turabikora kandi mu minsi mikeyi bazofatwa.
amakuru hari amakuru aho ratangazwa abantu bazimye abantu banyurujwe eka ibiziga byatowe ubwicanyi bwakozwe n'abarya n'abariya haba bamwe mu mbonera kure cyangwa bamwe ba polisi murashaka kutubwira niba hari abantu muri iyo mirwi bamaze gufatwa bagakwitwa nta mu gahanga kubera ibyo habakoze
icyo nubwiye ntibafatwa nkuko ari mbonera kure cyangwa bafatwa na polisi genda muri mu busho butandukanye uzosanga huzemo abapolisi bagize amakosa uzosanga huzemo abantu bava mu migambo itandukanye bagize amakosa ayo makosa bayakoze ibayitirira umugambo uno munsi rero nitwovuga yuko hatari abagizi ba nabi nkuko mu bindi bihugu hari abagizi ba nabi hariho abapfa amatongo hari abapfa ico bita reglement de compte bagiranira abo bose nuko ikibabaje yabo bose bigizwe bisha byegikwa gatwe ka leta muri bihugu byose byo ku isi abagizi ba nabi barabaho kandi aha babicanye uburyo budatandukanye nicyo gituma igipolisi kidasiba gusemerera kidasiba kuremesha abanyagihugu kugira ngo bamere magabo abo bose aho babonye babafate
inyuma yaho iyo raporo isohokeye hari ingingo nka leta y'Burundi imaze gufata kugira ngo niba ayo mabi aho raba canke nkuko bivuze ari abantu bamwe bamwe muri iyo mirwi babikora hari ingingo yo bimaze gufatwa kugira ngo nabo nyene nabo ari baki bakora ibyo bintu bateshwe bate
ingingo zo gufatwa zifatwa n'ubushikiranganje butandukanye ubushikiranganje bw'umutekano ntacyo butakora ubushikiranganje bw'umutekano buri gushika ku mutumba uski buraba yuko umutekano utekanye neza intwaro yo hagati mu gihugu ntashidakora kugira ngo nako bagasovye kose gashobore kuburizwamo mbere n'abagizi ba nabi barafatwa inacho gituma mwavuze hashobora kuba isakwa giturumbuka bivuye nuko amakuru twaronse arayaca nk'ayandi nuko bumenya gusa yuko ico bumvuga kubwiye nuko mu Burundi uno munsi amano umutekano bisasagaye kandi nitubona urabye iyo raporo bagize ni raporo bagize mu 2015 cyangwa 14 byose usanga ari bimwe no kuvuga yuko icyo twakora cyose kuri bo ni ubusa
kuri iyo sakwa nyene muvuze hari iyo nteguro murabona ko izoshobora kuba nk'itegeko umukuru w'igihugu azohitira ko igikomo canke izonza guca mu nama nk'inguzamateka
integuro yo gusaka abantu nibisanzwe biri mu migendere mu mibereho y'igipolisi imisi yose igipolisi igihe ciketse ahantu igihe kibonye hari abantu bashobora guhungabanya umutekano haraba isakwa bisanzwe noneho nawe wabivuze yuko mu mategeko umutumwa batoye ni uko igipolisi gishobora kugira icyo bita free perquisition umwanya wo wose mu gihe habonetse ubugizi bwa nabi bwimonogoje cyane cyane muri za nkozi z'ikibi za karuhariwe
tugarutse kuri ayo matora kamarampaka umugambwe murimwo ipona abadasigana mu mugambwe murimwo barashikirije reka aho bahagaze ku matora kamarampaka abadasigana uyu mugambwe bose bari nyuma iyo ngingo yo gukoresha amatora kamarampaka
icyo nabwiye nuko umugambwe w'abadasigana ipona ufise ingendo wisangije ukuje inama n'ingingo nabo basangiye kurongora amabanga muri uwo mugambwe nicyo gituma kuri uyu wa 2021 inzego z'uyu mugambwe zagiye hamwe zirihweza zaca ijya nino iyo bwirizwa shingiro hanyuma bafata ingingo yo kuzokwemeza iyo bwirizwa shingiro hariho benshi bavugije induru bakavuga ati mbega umugambwe wa Sikaritona watangiye kwiyamamaza hari ubudasa hari ukwiyamamaza no gufata ingingo rumva bafashe ingingo ningene nihagera kwiyamamaza n'ijambo bazobwira abanyawanyi bawo ibagireye kwiyamamaza kwarubwira ngo baje hamwe bafate ingingo twebwe rero inzego zose zivuye mu ntara zikaza zikemeza ingingo bafashe iyo ngingo ikifata abadasigana bose twebwe rero kubwacu abadasigana bose iyo ngingo niyo bashigikiye twavuga yuko udashobora kwishyigikira umuntu cyangwa uwundi ashobora kubaho mugabo muri rusange badasigana bose bashyigikiye iyo ngingo kuko yaziva mu nzego z'uyu mugambwe
umuntu abyihweje umurengo n'abanyamugambwe baba bahaye amateko abanywanyi babo amatora ageze umuntu ntashobora kugenda agatora uko abyiyumvamwo uko yumva akwiye gutora ihinduka agatora ego canke oya
ibi byasanzwe umugambwe wafashe ingingo munywanyi yiyumva muyo mugambwe akundi uwo mugambwe akurikiza ingingo yafashwe n'umugambwe mugabo hariho abanywanyi bipfa mutima canke abanywanyi bapfise izindi ntumbero batubaha umugambwe batubaha inzego z'umugambwe uwo rero nitwo mukontrola agira ibyo ashatse mugabo kubwo badasigana bose bafata ingingo yafashwe n'inzego z'umugambwe kandi ku mwanzuro ndakerekana icyo twarakibonye kuva kera
muri raporo nyine ya Human Rights Watch barabavugamwo mwibwe bakavuga ko namwibwe mwagabishije abantu botora oya kuri iryo bwirizwa shingiro aho muhavuga kwi
ibyo ni kinyuma cyambaye ubusa nk'uko twayivuze majambo tumaze kuvuga leta imaze kuvuga na hamwe yavuze ngo muzotora iki canke ikindi dusaba imigambwe dusaba amashyirahamwe dusaba abigenga yuko umwe umwe wese abirekuriwe n'amategeko kubera yiyandikishije muri wa mugwi byo gucungira amatora azogenda agashikiriza ahagaze umugabo wa senepona wabigize ku mugaragaro tukabasaba n'ibindi n'iyindi migambwe canke abigenga bubigira ku mugaragaro canke ageze ejo ho bukera canke mu minsi iza umukuru w'igihugu azoshikiriza itegeko rirarika abenegihugu kuja kwiyamamaza muri ico gihe rero hari izuba hari amategeko abigenga utora ego canke oya ibyo biva ku mutima canke biva ku ngingo umugambo wose uba wafashe
ndabona dufite ibibazo bitari bike cyane cyane n'ibindi bibazo byerekeye integuro z'amateko yemejwe n'inama nshinga amateka mu Burundi ariko imbere y'uko tuja kuri ibyo bibazo turafite abanyumanyi radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gordien muri iki gihe Gordien mwiwe neza
amahoro
muri hehe Gordien
murundi mu ntara ya Karuzi
izina ry'ikirundi ninde
Hakizimana Gordien
Hakizimana ego murafite ikibazo murafite icyumviro ku bibazo turiko turavuga cyane cyane kuri raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch yanditse ku Burundi tukaba turiko turavuga no ku integuro y'amateko integuro y'amateko azogenga ukuntu igikorwa cy'ucimanza no gusaka amateko azogenga hamenyesha makuru aho basabwa ko bashaka kuba bafise umutsindo urupapuro rw'umutsindo muri kaminuza duga ku ijambo ikibazo cy'imvuye
zamena ngo amani maze umutsinye rega mwe gite ko mwari fashe gute bisohotse amari fashe neza kandi mwari fashe nabi ati kenda mu WhatsApp mega ibyo bigira shingiro kuvuga kuri twati hariho abagumye mu mugambi usanga mutari ndiye muhagaje muzotwa yego kandi muzotora ose akana uya kandi ngatambuga ati cyo cyo muhimana ni yase yose cyo cyo tangaze ya soho leta hamwe ni ari ko akugira ngo cyangwa ya kugira ngo cyo cyo Burundi ko mbona yo Burundi bufite igihe cy'amato ya cyangwa ngo nako twa raporo cyo 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 yinda po mu de Burundi bufite mu mato ndiko ati nayo se murakoze
murakoze Hakizimana Gordien nk'ibibazo vya mbere wabajije ni ibibazo nibaza ko vice president wa mbere Burundi amaze kwishura ariko reka tumuhe ijambo agira icavuze kuri ivyo bibazo mu kibazo ca gatatu mushikirije
ndimuka ivuze twebwe twabivuze ivy'amatora iryo shirahamwe rirakoreshwa kuko twavuze yuko hariho abakozi bamwe bamashyamwe atandukanye baririye Burundi kugira ngo babubuze kuja imbere abo rero nico gituma rero hageze iminsi yose hageze ibiringo bikomakomeye mu gihugu baca basohora amatora kugira ngo batere ubwoba abantu kugira ngo mbere n'amakungu bavuga amakungu agume ahanze ijisho igihugu cacu kandi atakina na kimwe umuntu rero two nakubwiye yuko nta muntu n'umwe azokurikiranwa ngo nuko yavuze ngo atore oya canke ego umuntu wese akazokurikiza amategeko azoba yasohotse niko nta muntu n'umwe azoronderwa ngo nuko yavuze oya ibyo twabivuze kuva kera kuko ibyinshi ibyo abajije n'ibyo twashikirije tukaba tuhumurije abarundi n'umwe wese mu budasa bwacu umwe wese azotore icyo yifuza ikiri ku mutima wiwe na cyane cyane icyo yavuganye n'abanyamugambwe wiwe canke n'abigenga babo
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio hejuru y'America. Turi kumwe na Eugene. Eugene, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Mwitwa nde? Izina ry'ikirundi?
Nitwa Barandretse Eugene alias Kabizi.
Barandretse Etienne Kabizi.
Eugene. Alias Kabizi.
Murafise ikibazo murafise icyumviro?
Ego, ndabanje kuramuca nyakubahwa ikigera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi.
Arakumva duga ku ijambo?
Ego, ndanamutera intege ku bikorwa byiza ariko arakorera igihugu cyacu cy'u Burundi nawe nyine. Hanyuma nanje ikintu nagomba mpereko ni nko kumwunganira, ariko ikintu nagomba mpereko na cyane cyane ko twimirije amatora yo guhindura ibyiza shingiro. Nagomba nzengereze cyane inzego z'igipolisi n'iz'igisirikare n'izigendereza kukuntu bitanga zitiziganya mu guhagarika icyo ari cyo cyose gituma umutekano w'igihugu uhungabana, na cyane ko bimirije akazi kenshi. Nagomba ndagatere intege ntibacikishwe ivutu n'amaraporo asohogwa n'abantu kumbure novuga ko ari abacangero. Hanyuma kuri ayo maraporo nyakuba mu mpeshamakuru by'ukuri twebwe abenegihugu turayamenyereye muri bene ibi bihe, turamenyere uko amasohoka agasohoka uko. Muri icyo gihe cyo notiraka ku Barundi bene wacu, nababwira yuko kumbure batocibwa ivutu, ahubwo yene ubwanje ko baya agaciro gato bene aya maraporo, kuko n'amaraporo ashaka kudusamaza gutyo. Umwansi agomba kogera aho nyene. Hanyuma nanje icyo noshikara mvuga, ahubwo je mvuga ni kumbure itariki irageze, niwe bazobona yuko abenegihugu izakozwe zakozwe zipfuzwa harindwi ibwirizwa shingiro bagiyipfuza akaruhuko kari hehe. Nyine icyo baravuze ni yashyizeho konti, yashyizeho inyuze yo gushiterera amatora yo guterera amayera zo gukora amatora. Ngira ngo nyakuba mwese makuru ubwari murayibona ingene abenegihugu bazitabiriye ku bwinshi, babikorana umutima bikunze, ahubwo nkagira ko nshyigikira n'abandi batarabikora babikore, kuko ni ku ntego ya twese, ni ku bwigenge bwacu. Hama ku itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatanu hageze tuze dukore, tuze dutore ku itariki bwiza shingiro tubihindure. Hama n'abazungu babakozi bajya anya bakunda gufata gushaka kutubera amahitse umugongo babone ko twikukiye neza dukandamiza.
Murakoze.
Yego, ama nanjye gatoya kandi nagoma no isozere riko mu bisanzwe iri kuraraba abanyapolitike bahunze igihugu cyacu cy'u Burundi. Urabona hari abahunze, hari abahungutse. N'icyo gihe abase gunguka bagwiye n'icyo bagwiye baterekwa muti abahunze atacyo bagira nibaze ahubwo nabo nyene nibaze nabo nyene babone ingira abatora zogenda bitegura nanda zokurikira, kuko abakora guhunga niyo bashaka kubandanya gushyira mu kagi gucacu cy'u Burundi, kandi izo twarabisezereye nacyo nazo bazoshika kuko ijambo rya nyirosi umwene gihugu. Murakoze Eugene.
Baranditse reka duhere ijambo Thierry, muriwe neza?
Amahoro neza Frederic.
Amahoro neza, murakomeye?
Yego, turashima. Ndamukirize cyane nyakubahwa umukuru utegera se umukuru w'igihugu.
Arabumva, izina ry'ikirundi ni nde Thierry?
Ni Thierry, ni Ahisakiye.
Ahisakiye Thierry, duga ku ijambo, kibazo cy'imviro?
Yego, nagomba mbere gucyimvira ubwa mbere ndamushimire cyane, kubera si kenshi dukunze kubona ibintu nk'ibi abategetsi bemera kuza kudushikira aho twifuza cyangwa kudusigurira ibyo tutumva. Rero ndamushimiye cyane, hanyuma ndanamukeza kubera ko amabanga ashinzwe n'amabanga ahambaye. Hanyuma ubwa mbere maze ndamusaba imbabazi, mbabarire kumbure, sinzi ko nabitahuye nabi. Hari akantu yavuze ngo hari umunywanyi ashobora kuba igipfamutima. Rino jambo nibaza ko atari ryiza rivuzwe n'umuntu w'umutegetsi, kandi noneho nta munywanyi w'igipfamutima kubera ibyiyumviro turarekuriye kutagira ibyiyumviro bimwe. Hanyuma muri demokarasi mu by'ukuri birabereye ko kugira ngo hashobore kuba amatora aba hariho ikirere cyiza, aba hariho klima nziza, aba hariho umwumvikano, abantu bose baba bari hamwe kandi bashobora kuganira ku bintu batumvikana ko. None nagomba mumbarize nyakubahwa icegera cy'umukuru w'igihugu cyacu cya mbere aravye ikiringo canke ugiye turimo akabona ko hari abantu benshi bahunze bari hanze kandi babanye politiki abona kino gihe cyari kibereye yuko ibwirizwa shingiro ritogwa rigasubikwamo hanyuma ari ibintu Frederic Iniwacu muri Afrika dupfa gufata gutyo kumba urumuntu atiyumviriye ku banyagihugu cyane ngo arabe tugasanga turiko tubikura hanze kubera bino bintu byo kuja gusaka abanyagihugu mu gihe cy'ijoro ni ibintu menga si byiza ni ibintu nibaza ko kugira bibe nuko inama nshinga amateka iba yabishyigikiye abandi bose bakabishyigikira na opposition ikabazwa ibi twabibonye muri mu Bufaransa niho twumva etage diligence n'ahandi ariko je nagomba mumumbarize umutumire nikiye kintu cyatumye bashobora gushiraho ingingo nk'iyi yo gushobora gusaka abantu ku murango mu gihe cy'ijoro nuko ku murango byari byanse hanyuma ari ikintu yatubwiye ko mu mugambwe wabo mu mugambwe w'iporana n'ibyo nanakibashimira barakunda gushira hamwe bakaganira ku kinama bakagenda bafite ingingo imwe nagomba mumumbarize imbere y'uko bashira hamwe ama ngo bafate ingingo tukabara yicaye ahantu hamwe baraganira baravuga bati ingingo tuyifashe kubera tubona ko inkuru ikitari nziza mumumbarize rero aravye ibizokurikira cyane kuko ibirizo shingiro bishobora gutogwa hamwe igihe togwa barabona inkuru ikizi zokurikira zizoba nziza ku gihugu kubera ko kumbure mukuru yo gashobora kuyitoza cyane niyitoza hanyuma niyitoza nibaza ko kumbure yari yaratwemere ko atazitoza ariko ari kindi nagomba mereze ko Frederic
yego sozera
nagomba kina kintu cy'uko baze gusubiramwo itegeko ry'abanyamakuru nuko kumbure babonye bakaraba yuko ari ibintu bidasemeye kandi ivyo vyari vyiza yuko abanyamakuru bagira impapuro z'umutsindo zikomakomeye ivyo vyari vyiza kugira tugire intabwenge zikora umwuga ziwumva ariko nagomba ndamwibarize akantu kamwe barigeze biyumvira kuri bano bari basanzwe bakora uno mwuga mbega bo bishobora kudasha bigenda gute hanyuma meze ndamutera kamwe mu byukuri iyo habaye ibintu akaba ano mashyirahamwe mpuzamakungu akagira icyo avuze ku bintu bitagenda neza igikuru si ukubagwanya aho igikuru ni ukuraba iyo ngorane iriho n'imbiriho ntibatora inyishu
murakoze nanshakiye Thierry reka dusabe vice president wa mbere w'Urundi agire icyo avuze ku cyimbo cyashikirijwe na Eugene aca abandanya n'ibyo bibazo nka bine bibajijwe n'umushyirahamwe Thierry nanshakiye duga ku ijambo
Mbona za kuza kuzuranywa si byumviro ibibazo babajije icambere yavuze nuko ibifa mutima canke abantu bitwa bamemuke ndamuke uravye nk'abantu bashobora gufata ingingo yo gusabira ibihano byabo abo nta kundi wo bahamagara nibyo abanyamugambo umuntu wese arabise uburenganzira bwo gutora ishashaka mu gihe ashobora kugaba n'ibyiyumviro by'umugambo agafata ibindi ni uburenganzira bw'abantu ikintu menshi ni uko iryo bwizwa shingiro nk'umugambi wacu bwa mbere ni ukubwira yuko ibwizwa rya shingiro ryariho uno munsi nashaka kumenyesha abarundi n'amakungu yuko umugambo wa Sianayiprona utigeze uritora ntiwigeze uritora kuko iryo bwizwa shingiro byavugwa yuko twavuga yuko ridakurikije amasezerano y'Uburundi ni nacyo gituma muribuka yuko mu gihe bakura umushinga nawe Kadege Alphonse kuba ikigacamo cy'umukuru w'igihugu byavuye kuri izo ngingo ubwo uno munsi twebwe twaragiye inama n'ingingo turabyumvikana kandi icyo gituma uno munsi twashigikiye gutora iyo bwizwa shingiro kuko turabona yuko rifitiye akamaro igihugu cyacu ubundi bidushaka gutora iyo kintu dafitiye akamaro igihugu cyacu nibaza yuko muri rusange iri ingingo yo kuvuga ngo kuja gusaka ni itegeko ryagiyeho kandi muribuka yuko riheruka gutorwa mu nama ishinga amateka ni ukuvuga kugira ngo umuntu aje gusaka nuko haba habaye ubugizi bwa nabi bwimonogoje kuko twarabonye muri kahise aho barindira yuko baje gusapuka umuntu mu gatondo basanga ahari impene yasigaye ikiziriko kugira rero bajaniranye ariko ntibibuza yuko basaka mu gatondo arashaka mu gatondo mugabo igihe habaye ingingo yo gusaka mu ijuru kubera ikintu kikomeye twabonye cyane twumvise ibyo turabishika ko atangorana sinzi ko unyibutsa ibindi bibazo yabajije byishwe neza kuko ndi mu nzira
egome hari n'ikibazo yabajije kivuga niba abadasigana bo muri pona barumvikanye kuri iyo ngingo yongeye arabaza kandi ikibazo kivuga ko ubu abantu benshi bari mu buhungiro ari gihe cyiza cyo gukoresha nk'ibwirizwa shingiro
ugambe tukomeje yuko uno munsi nta na rimwe hazokwigira habaye igihe cyiza cyo gukoresha ibwirizwa shingiro misi yose igiheru gushikiye kuta utaritegura canke uta utariyuzuza wamuvuga ati yes imana yompa uwundi mwanya twebwe abahunze twifuza kandi twarahamagaye kandi benshi baraje twarahamagaje abarundi bari hanze yuko baja baza bakarifatanya n'abandi barundi kugira ngo bemeze canke bahakane ibyo bwizwa shingiro baronse uburenganzira muri bwa nk'ibivuga yuko kujya kwiyandikisha kugira uzuronko uburenganzira bwo gutora ari nko kugura itike yo kwinjira mu kuraba urukino twarabahamagaye kugira baje kugura iyo tike abashatse baraje ari abandi nabo bari biteze yuko abo nyene ba Women Rights Watch bazobafasha ibwirizwa shingiro rigahagarara abo rero ntibashoboye kuza nibo uno munsi ubona baca bafata makete bakandika makete bakandikira makungu bakandikira bakuru b'ibihugu bahandi mu bindi bihugu nk'uko menga iyo bwizwa shingiro n'iyabo bakuru b'ibihugu n'iyabo mashirahamwe ibwizwa shingiro ritogwa na benejo abo rero bandikiye abo bantu nibaza yuko byabagoye kuko amakungu kama tubivuga amakungu azo gufasha kuko wifashije icyo gituma ushaka guhindura ibintu urazi ndari mu gihugu hamukabihindura uri ngaha kuko niyo ntumbero yonyine twafashe kandi tuko turakora ibindi mu mugambo w'asigana iprona tufuje inama n'ingingo uno munsi no kugira yuko umugambo w'asigana iprona wiyubatse kuva hasi gushika hejuru gusumba iyindi myaka nacyo gituma kugira ingingo nk'iyo ifatwe nuko inzego nkuru zishikiriza aho zihagaze abene gihugu arimo uwo mugambwe hanyuma abadasigana nabo nyine ubwabo bakitanganiriza bakavuga inzira tugiye gufata twebwe inzira tugiye gufata ni inzira tubona ko irashe kuko turabona iyo tuja ntituja mu muzima giza turabona iyo tuja turabona iyo dushaka gushikana abarundi mu nzira y'ubumwe n'amahoro abyo rero ni ibintu tuzashobora kumva kumwe n'abandi mugabo twebwe muri iprona tubona ko inzira yonyine irashe nuko duhindurira ibwiza shingiro abarundi bakaja mu nzira iboneka cyanyuma yavuze ngo mbega n'umukuru w'igihugu ngo nashaka kwitoza ubwira kangahe ngo kandi yatwemereye ibyo muri iryo bwirizwa shingiro niye handitse yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi uno munsi agiye kwitoza kandi ibyo bibazo ni ibibazo bamwe batandika mu nzira kugira ngo badutege imitego nibazo bamwe batandika mu nzira kugira ngo batujyanishe umukuru w'igihugu atangwa n'umugambwe wiwe umugambwe ni uvuga hageze yuko uzoseruka umugambwe ari nakana naka none yemwe turinze kujyana ku bintu umugambwe atamugambwe n'umwe nicyo kiringo kitarashika abo rero batubwira gutyo nabashaka kudusubiza inyuma kugira ngo tugume twiteze imitego mu nzira kandi ibintu bimeze neza
ikindi cyimvira shikije ni icyimviro
cyeke yamenyesha makuru nuko ariyo abavuga bavuga ngo bwiza shingo ntitore mu minsi heze bari bamaze bise bavuga ngo leta y'u Burundi ni leta atamunyagihugu n'umwe akurikira ni leta ibyo bavuga atanumwa byumva none uno munsi kwiryo bwizwa shingiro iri ngaho rizotorwa cyangwa rigahakanwa wewe ukaba ushaka ko rihakanwa ni kubera iki utoza kwigisha ngo rihakanwe twebwe turemera ibwiza abanyagihugu bazoshira niho tuzoshira mugabo nutumena amatwi urakomeye ngufise abanywanyi hageze kuja ku rukino abanywanyi ugacuvuga ngo ntibikunda tusaba yuko ahubwo nibahimiriza abanywanyi babo babahe intumbero bashaka twebwe aho abanyanya bazoshira niho leta izoshira
yego me ikindi kibazo n'ikibazo yashikirije icyimvuro cy'ivuga ko amenyesha makuru asa n'ushigike ivuga ko bakwiye kuba bafise urupapuro rw'umutsindo icyo ni ikibazo dushobora kugaruka ko ariko imbere yaho turafise abandi banyanya bi radio ijwi ya Amerika turi kumwe na Elize mwiriwe neza
mwiriwe cyane Frederick
mwiriwe neza izina ry'ikirundi ni nde Elize
ngenda kuri iyo
muri hehe
ndi kuno mwanya ndi Bujumbura
yego
ndaramukije umutumire president
narakumva duga ku jambo
yego jewe nagomba kuvuga kuri kiganiro cy'uno munsi nubwo mbona umenga hagiye mu gibwiriza shingiro ariko hanini mwanditse kuri Facebook uko ariko ari byerekeye iby'umutekano Human Rights Watch uma yandika
yego ni ibibazo bitandukanye
ego ibyibwiriza shingiro sinabura kugenda ndabivuze ko ego abantu benshi bari kuvuga ibyo bintu byibwiriza shingiro babiye yindi foro no vuga yuko bidatangaje kuko turabimenyereye mu Burundi turayimenyereye byama byabaye iyo hegereje amatora sinzi yuko baba bifisemo inyungu ariko iriho kuko ntiwobona uri kurasambo urisamburira ko ata nyungu bifisemo ariko nkagomba kubibutsa ati mbega bariko baravuga yuko ibwiriza shingiro ubu rigomba guha imyanyurwa ko bidakurikije amategeko mbega uyu mutumire nyene icegera c'umukuru w'igihugu ba konsiliya ba prospere ntahogwamiye bagashatsi boba ari vyihebe boba bashaka gushiraho ibwiriza shingiro rizobahitana ikindi nagomba nterere bwira abo banyepolitike bahunze urya amatora yageze 2020 hageze yaba byiza baje gutegura amatora kuko uravye neza mbaye nka Jack yigeze kuvuga ati gikurikira no gusambuka ku rugo runani adese uravye neza ibintu byabo ntibigeze bashira hamwe nubwo ba defanda amafuti nubwo yuko boza mu Burundi abafite ibyo bagigwa bagashirirwa imanza cyangwa bagasaba ikigongwe abatagira ibyo bagigwa nabo bagakina politiki kuko mu kugira ibi byose bazobivemo bumve ko bidegembya ariko bazitaba amatora ko ingendo bafashe ndibaza ntizigere bashikana hanyuma bamwe bakuvuga ku rwego navuga ati rwa gisirikare canke igipolisi ndetse n'imbonerakure nabonye bazivuze ego ahubwo igisirikare c'Uburundi n'igipolisi gikora sinzi ukuntu gikora kirafise kirashiramwo impuhwe nyinshi navuga ati kigongwe naho ubundi iyo ba uko cyabona inkozi z'ibibi kica kigendana nazo hoba haramaze gushiraho ibihe bidasanzwe nk'uko mu Bufaransa bihari ariko rero nagomba mvuge nticumve
ego sozera
aya mabwire y'abantu ego nticumve amajambo ya Human Rights Watch ahubwo nikigume ku kivi ahubwo gikanure cyane kurenza uko cyakanura kigwanya umwasi natwe abanyagihugu tubari inyuma murakoze
murakoze Elize ngenda kuri yo mukanya turasaba vice president wa mbere agira icavuze kushimvira mushikirije ariko reka tubanze dufate na duhi jambo na Gerard mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Gerard
ayerere ibujumbura
izina gikirundi ninde
ndashimiye Gerard
ndashimiye murafite ikibazo cyumviro
eh turafite kibazo n'abambere nbanje kubara musamwese n'abari kwarumviriza ibya America
yego n'amtsineza
mu nashaka mbaze ucocegera cy'umukuru w'igihugu hari jambo yigeze kuvuga ngo igipolisi mu Burundi umutekano ni wose bo umutekano mbega wari wose gute ko umutekano wari wose gute hamwe ha yuko doza barasaka abantu mu ijoro nawe umwanya wari wose biyumviye ataruhushya babifitiye igira kabiri abamenyesha makuru bavuga bazorinda kuhabwa kadari uko bafite gitoto ya kaminuza mbese abahora bakoraho bizogenda gute igira gatatu ko bavuga ngo Human Rights Watch ngo ida gukora ari uko habaye igihe kegereje u Burundi begereje amatora none bozokora ryari nyine Burundi butabaye muri ibyo bihe murakoze
Gerard ndashimiye reka duhe ijambo vice president wa mbere Burundi agira icyo avuze ku bibazo mushikirije eka n'ibyimviro byashikirijwe na Elize ingenda kuri yo munduge ku ijambo
niyoza ko ibibazo byashikirije na Elize nta kinshi ndabivuga ko n'ibihe twamwe tubasigurira kuva kare ikibazo cya Gerard yavuze umutekano igipolisi ngo mbega umutekano umeze gute hariho igipolisi kiza gusaka umurimo wo gusaka wa misi yose n'umurimo wa misi yose w'igipolisi nitwovuga hari uwavuze ati mu Bufaransa hariho icyo bita etat d'urgence sinone mugabo uno munsi bakavuga ko mu Bufaransa hari umutekano uno munsi mu Burundi nta etat d'urgence iriho mugabo bakavuga ko nta mutekano uriho ibintu byo gusaka rero ni ibintu bijanye n'amategeko noneho byagiye mu mategeko y'igihugu muri n'amashinga y'amateka arabyemeje nuko igihe abajeje umutekano babonye inkozi z'ikibi canke icyo cyose cyo konona umutekano hako uwo mutekano woba muke canke tukabafata bamaze gukora bitashobora kukogwa twofuma twihenda tukaja gusaka aho atabintu bimeze nabi biriho mugabo ukafuma wihenda hako bigushikira nuguvuga yuko wofumutegekanya hako uza kwicuza kuta icyo wari gukora ibyo rero bijyanye n'amategeko nta gikorwa na kimwe kiriho ibyerekeye uruhusha nabivuze ko urusha baba rufise kandi barugendana kuko umutekano nta kintu na kimwe gisumba umutekano kuvuga ibintu byose bishobora guhagarara mu kugira ngo amahoro umutekano bigaruke yavuze yasuye kuvuga icyerekeye Human Rights Watch twebwe ibyo twavuze turabifitiye uburenganzira bwo kubivuga kuko turamaze kubibona biramaze kugaragara nta na rimwe tugiye mu bihe bikomeye nk'ibi hadasohoka amatangazo y'aba n'abanaba cyane cyane ugasanga bayitwaza ngo imbonerakure kuko iryo zina ryitwa imbonerakure barashatse kurishira kurikoresha kugira ngo baronke icyo bita adhesion y'abantu babashigikira nk'uko umenga imbonerakure umukozi ingozi y'ikibi cyose icyo yitwa imbonerakure imigambwe yose barakora amakosa kandi bafashwe ntibavuga ko bayafashwe kubera iki canke ari ikindi twashaka yuko uno munsi niyo nzira turiko turajamo umukuru w'igihugu amaze iminsi yigisha abarundi gukunda igihugu ibintu byose ni ukugira ngo tujabuke tuve mu byadutandukanya mu myaka iheze tuve mu byatuma uburundi busubira mu makuba atagira izina uko imyaka cumi igeze canke iyi myaka ibyo rero kugira tubijabuke rero hariho benshi bazobyumva batebye mugabo nuko twebwe uko tumeri nuko dukomeza kwigisha no kwereka abarundi inzira irashe ijana mu mahoro atari nzira ijana mu ngwano
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umushitsi vice president wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimu turafite ubundi munywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Faustin mwiwe neza telefone ya Faustin nibaza ko isa ni itakaye reka duhijambo Diomede mwiriwe neza
mwiriwe neza Frederic
mwiriwe neza muri hega Diomede
je ni mugisagara cya Bujumbura mu Burundi namwe ndaho se Amerika muraho
turaho turakomeye izina
ego na se turashima nga mu Burundi atara kavura gusa ego
izina gikirundi ninde
ego ndagiti yato shandere manje kuramutanya kuwa gasese ndimo nandira muramukije kwanza
arakumva duka ku ijambo
ego ikibazo cya mbere nashaka nibarize cya mbere na mbere ego nashaka nibarize ku byerekeye umutekano tute icya mbere nashaka kubaza ni cyerekeye abantu bamwe bamwe ariko bashakumba bamwe bamwe ariko ashaka guhungabanya umutekano bashaka guhunganya amatora yo muri itariki cumi n'ukwezi kwa gatanu banyakubaha mwebwe nk'abo bantu bashaka guhungabanya umutekano muri izo tariki tumba bamwe bamwe ari abantu bari baguma bateza ibihuha none nk'abo bantu mwakora icyo ugira murabe ako kagwi kamwe kamwe kaguma gateza ibihuha ngo bazirwanya amatora kandi twebwe ibyo twashingiye tugendera icyo ni cyambe cya kabiri nacyo ku bwanyu nk'abanyepolitiki bamwe bamwe bari kubaremesha ngo ibyo twashingiyeho ntibirire nk'abo bamwe barehusi bandi ariko barashaka ibyo twashingiyeho ntibitoze mu bantu uri kugira baragaruke mu ruhongore rw'abandi kuko bamwe bari abanyepolitiki bamwe bari kubaravuga ariko barahenda bariko barahenda kuko n'ijambo bariko baravuga usanga rikajyanye n'uburundi bigaruye kugira ibyishingiro ririho nyangwe nabo banyepolitiki bari hanze ariko bashaka nyanga ibyishingiro murakoze
murakoze Diomede reka tumuhe ijambo agire icyo yishyuye kuri ibyo bibazo mushikirije ibibazo bibiri ikibazo cyerekeye umutekano reka n'abanyapolitika muduke ku ijambo
umutekano bashaka guhungabanya umutekano biyumvira muri bo ko bashobora gutoba amatora turashaka kuremesha abarundi aho bari hose turemesha yuko inzego z'umutekano zifise ibintu mu buryo ku buryo ata muntu n'umwe azoshobora gutoba amatora abo nibyo babatera ubwoba ni bamwe babatera ubwoba kugira ngo muhunge kumwe babigira mu 2015 kuko naco bashoboye kugira ngo umutekano bawudurumbanye nicyo gituma uno munsi inyamiramabi abapolisi birigwa barafata abo boba bari muri uwo mugambi wo gutubaya amatora kuko nta uzoducana umutaru kugira ngo yonone amatora ibyabaye mu 2015 bashatse bamenyesha barundi makungu ko tutazokwigira na gatoyi twihangana ko bisubira kubigira imuri ico gihe ntituzosubira kwirira ko abashaka gutuma umutekano tuzobafata kandi tuzobafata dukurikije amategeko aho rero yorema nta ngorane zereke umutekano kuko inzego zibijejwe zirayibona gushika kuri isaha nuwo kwifuza kubigira nazoronka umwanya wo kubigira ibyerekeye yavuze abantu amazina y'abantu n'uburenganzira bwabo gutora uya n'uburenganzira bwiwe mu gihe ataco yumva mugabo tukasaba yuko twashimira kuko mbere ingendo bafashe bamwe n'abandi ari nziza ingendo yo kuja mu matora hanyuma umuntu agashikiriza icyo yifuza ingendo tworarikira n'abandi bose kuza baragira hako gutera gatsinde cyane cyane gufata inzira y'ugutera umudugararo cyangwa guteza ingorane abenegihugu n'ugende ufise abenegihugu uwiyemera yuko abenegihugu bakumva ugende uwigishe hanyuma ubabwire intumbero baza gufata twe turashimira kandi turabona yuko n'ukuri twebwe turabona yuko demokarasi nk'uko abarundi bayifuza mu 2020 izuba yashinze imizi neza cyane rwose mu Burundi.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Elia. Elia muri we neza? Elia muratwumva?
Mwikome ndabumva mwiri we neza cyane rwose.
Mwiri we neza, igira telefone mvuge cyane. Izina ry'ikirundi ni nde?
Nitwa Sengiyumva Eli.
Sengiyumva, murafite ikibazo cy'icyumviro?
Yego, icyumviro cy'uwanjye rimwe n'ikibazo nashaka kubaza uwo munyacyubahiro, mbega ibyo bimenyetso by'uko hari abantu b'iterabwoba baba bagomba gutera buno Burundi, byoba hari ibimenyetso byinshi bifatika baba bafise kugira ngo bitegure bakinge hakiri kare ko twahora tucyumva mu bitugu bya kure, hama jewe ibyo abantu bari uwo mwanya baba barose wo kuruhuka. Murakoze
Mani murakoze Elias Ngiyumva rikaje n'ijambo Jimmy kugira ngo vice president wa mbere ave ishura ibyo bibazo icyarimwe. Jimmy mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Muri hega Jimmy?
Ndi Mayenga.
Izina ry'ikirundi ni nde?
Nishimwe.
Murafite ikibazo cy'iyumviro, turiko tuvuga ku bibazo bitandukanye. Raporo ya ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch yanditse ku Burundi ivuga ko abapolisi bajeje umutekano urwaruka rw'imbona ya kure ruturubika rukica badashyigikiye ibwirizwa shingiro, ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro. Turavuga kandi ku nteguro y'amategeko yemejwe n'inama y'amategeko. Duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro.
Urabona nk'ubu baravuga yuko abajeje umutekano babisubiye ngo baze gusaka mu ijoro, tukiyumvira tuti mbe nk'umunsi baza gusaka mu ijoro tugasanga hashobora kuboneka n'abandi bantu biyeranije atari abajeje umutekano, tukabona baraje kuko urabona ko kare basaba ry'amanda dopeji tugasanga barayisabye ubwo ntibaza bafise arizo ko bashaka bakaza mu ijoro, mbere ntihashobora gushika igihe cyaboneka n'igika mu kizi tugasanga baraje gusaka gacaje nabageze ubugizi bwa nabi nibari ukwira cyangwa kugira ibyo bonoye tugasanga ntibageze umutekano ntibagira ibyo bonoye. Basaba umuvugizi w'ipolisi icyo gihe mugasanga yashobora gushavuga ati aho baje gusaka ntabwo tuzi, abasaba polisi n'abandi bantu batuhaje tukanatwinjira mbere ibyo baje noneka icyo gihe baba baje mu ijoro twabibazandika abyo umuvugizi w'ipolisi ashobora guca ari hakana ati abo ntabazi dusanze abantu b'ikipe mugenda cyangwa abaje mu mutekano nyine ashobora gushika. Ikindi kibazo nashaka kubaza icyegera cyangwa se umukuru w'igihugu nagenda amaze abantu bamaze iminsi banyarutswa bazi ko hari dosiye nta sano ya kera amaze igihe anitwa Rodrigue Nzeyimana batanze irengero ryiwe, none leta y'u Burundi yafise politiki yihe kugira ibyo bintu bihagarikwe. Nifuza yuko byageze turabona yuko bavuga mbonerakure ngo baratugenereze muri rusange bakavuga yuko zikora iki mugaje nibaza ko atari byose byose ubwabo tukavuga ati mbene none politiki bafise leta ifise kugira izo mbonerakure zishobora kuba zigira ibyo zonona leta ifise ibi bihagarike ibyo niyihe yo twifuza kumenya kugira tumenye n'ikimwe n'imiburibure muri izi gashingiro ifasha igihe guhinduka izibyo za kwigisha woya turamaze kumva hari amakomini avuga ati intara zivuga ati tureza kwigisha woya tuzomwirukako, ukavuga ati leta irafise politiki tomoye yuko izo kwigisha woya cyangwa izo kwigisha utazo kwigisha ukore kibifuza izo ufise politiki ukuntu ushaka kumutsingira kandi ufuze yo kuba umuco tukumbiza yuko by'ukuri umuntu ageza kwigisha ati batekanye ko turumva hari abantu bagira ubwoba ugiye kwigisha ukuntu ngo nzohamwe ukuntu ngo nzohamwe ashaka rero mu kwigira kuko itega kimwe kwigira uko duhumuriza kumura umuntu wageza kwigisha igihe kampanye ziba yatanguye batabwo bayogira.
Murakoze Jimmy Nishimwe reka tumusaba atangure ku kibazo cabajijwe na Elia Senyiyo bavuga ko hoba hari ibimenyetso byerekana ko hari abantu bari kwategura iterovu y'iterabwoba kugira ngo bashobore gukinga hanyuma muco mubandanya no kuri ibyo bibazo muhinyishu Jimmy Nishimwe mundwe ku ijambo.
Ego nkuko Elia abajije ati mbega hoba hari ibimenyetso byinshi byerekana yuko umuntu ashobora guhungabana reka ikimenyetso naho cyo bari kimwe twebwe turagikorera ko abajeje umutekano bakagikorera ko kugira ngo barabe yuko kituba gifise n'ibindi biri inyuma uno munsi rero hariho utumenyetso duke cyane cyane bivuye ku bihuha kuko urazi yuko hatangura ijambo hanyuma ijambo rikashira mu ngiro ibyo byavuze uno munsi rero nta bimenyetso byinshi borema kandi nuko inzego z'umutekano zishobora kuburizamo uwo ari we wese azo kwifuza kudurumbanya umutekano. Yavuze Jimmy ati vyerekeye gusaka ko hoba hari inkozi z'ibibi zo kwikika mu kiza zikigira nk'inyamera mabi zikaja gusaka kurya byashizwe n'amategeko ababigize baragasazwe babizi mugabo ibyo mu buhinga bwabo bwa misi yose nuko bafise ubwo buhinga bwo kugira ngo ntihagire uzoza bisusanya ko kugira ngo ntibaje gukora ikibi nibaza ko ubushinganyi bujejwe byose bufise mu minwe kandi burateguye n'inzira zose zirashobora kugira ngo icyo gikorwa gikogwe mu mwumvikano kandi atangorane zibaye ntihagire abantu rero bagira ngo gusaka byamyeho nikabuja kera bavuga mu mukwabo mukwami wamyeho igihe hari ingorane baragira umukwabo uno munsi hari ingorane canke hari umwikeko baragiye baraja gusaka kugira ngo ibintu bibe ahabona nibaza ko atangorane iriyo abantu bamasi iminsi banyuruzwa twibaza yuko kubwa leta ni umubabaro kuko umurundi wese umwe yatswe ubuzima canke anyuruzwe birababaza abarundi ibyo tumaze gutoza nuko benshi muri ivyo biba bivuye ku ngorane bibe bita reglement de compte canke imiryango canke ibyo bapfa ibicanke ibindi bibakanyuruzwa mugasanga rero nkuko musabe muizi iby'umutekano bijejwe leta igihe abantu babuze usanga bica bijya ugatwe ka leta turiko turarondera hariho abo turikorondera kandi inyamiramabi ziramaze gufata abantu benshi ibyerekeye nshinga nari nasano canke n'abandi turacatohuza kugira ngo abo bose bagirirwa n'ibyo bashobore guhana tugararika abarundi bose kugira ngo ejo mukabona haje naka haje iki kugira ngo bafate umuntu bamutware imbere y'amaso y'abantu hakabura n'umwe abura inkuri abura inkuru ivyo no kwijajara tugasaba rero yuko kugira ngo tubihagarike leta ntishobora gushira umupolisi kwibara ryose yae ku nzu yose tugasaba yuko abarundi buba ijisho ry'abapolisi kugira ngo ikintu kibaye bashobore kumenyesha abapolisi bashobore kumenyesha umudugu bamutwaye hakiri kare ikindi yavuze ati imbone yakore cyo kumena abandi barundi barakora amakosa nuko twosaba kata murundi n'umwe cyane cyane nawe bimbonera ko cyane n'abandi migambo yindi yokora ikibi yisunze icyo nyene kuko abimbonera kure abaki yitwaje ibyo kugira ngo yonone umutekano w'igihugu leta izomwihanganira uko azo bameze kose tukabwiye yuko kubwa leta umugambo abigenge uwe wese azoba abirikuwe n'amategeko kugira ibere kugwe n'amategeko no kugira ngo kubera uzoba wiyandikishije muri wa mugwi ujeje amatora hariho itegeko ry'umukuru w'igihugu rizosohoka iyo tegeko rizosohoka nuko umuntu azoba arenze kubiri n'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu azoba arenze amategeko uyo azohanwa tugakeza cyane cyane ubushikiranganji bw'inkora mu gihugu hagati kuko ubushikiranganji bw'inkora mu gihugu hagati nibwo buzogenda buraba yuko ibyo bintu byose byakurikijwe bugaherekeza amatora bugaherekeza mbere n'abo bantu bagiye kwiyamamaza kuko baranditse abo bantu bagiye kwiyamamaza icyo bazoshaka yuko leta ishobore kubakingira tuzogikora kugira ngo amatora agende neza twereke n'ababona yuko mu Burundi atahigenda byose bigenda neza tusabye yuko abo bose boja ku kivi
Tukivuga kandi kuri cyo kibazo cha Jimmy Nishimwe yavuze abantu banyuruzwa mu Burundi ntibatogwe cyangwa bakicwa ico ni kibazo gihambaye cyane gose tuhereye kuri uyo muntu ku mushinga ntahe Nzayimana Rodrigue yanyurujwe mu minsi heze igipolisi kigejeje iryo tohozwa aho ntivyerekana ko abapolisi ntibashaka gukora igikorwa cyabo kugira ngo ibintu byashitse mu minsi yaheze bije ahabona abakoze ibara bamenyekana
Egushkuru musacha indi chiki polisi kitubira kuko icyo gipolisi kiri kuri ico gikogwa nyacho bituma navuze yuko abapolisi bonye ntacho bazokwishoboza badafashijwe nabene gihugu aho uyu mushinga nahe yafatiwe cyane aho twasaba sanze umuduga wiwe ni hafi y'imihana mugabo gacusanga kuri uwo muhana nta muntu azi ni muduga wo amutwaye cyane umuntu amutwaye kera abantu baratabarana tusabye yuko abarundi gusubira bagatabarana kugira ngo bagwanya kabi kera bagatarina mwazi ko bagatarina ko byari bikomeye baje barusenya nzugi mugabo batujijwe niki batujijwe nuko abarundi bagiye hamwe abenegi bagiye hamwe bakabafata bakabatuza twifuza yuko rero abenegihugu igihe habonetse umuntu aje akafata umuntu akamutwara nuko bahaguruka bakamushikana ku nzego ibijejwe hako kumureka ko bamutwara kunyene ivyo ni kibazo chatubaje baje twese uyo umuyabaga turazinanyi abiyo turazinanyi urumva rero yuko numubabaro mugabo tugasaba yuko abene igihugu ufashanya natwe kugira ngo muri leta dushobore kuronka nitanguriro yo kugira ngo gitohoza rigende neza
tubiyutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Philbert muri beneza
mwiriwe
muri hega Philbert
mu Kirundo
izina ari Kirundi ninde
Manirambona
Manirambona murafite kibazo murafite cyumviro
oje bwa mbere na kongaze akabazo
yego
akabazo nabamhere ko ayo wundi yakaje mugabo ntiyakishuye umpa nkuko ari yabagiye na cyena kongaze none habuje bubasha bahaye mu polisi bugusaka akarusha satera saka mwanya wose ashatse ngo mugihe ho bari wundi umuntu w'inkoti y'ikibi akaza kinjira mu nzu y'umuntu yanditse mu rugo rw'igipolisi agashaka gukora ibintu tumeze neza kira cyangwa za konona ibindi bintu none ibyo bintu bizoba kandi ko wumva umuntu wese yambaye igipolisi apanta zose ubasha gukumwanka umunyagihugu wese atumwemere haraje kwinjira mu kanya hama barutse kuri bya cyegeranyo cha yuma na leta wacu yembo na huko ngo hari n'izo badashiya mu kubera nubonye ko cyegera cyo kuri gihugu azi ko mu misheje hari n'umushinga mateka yakurikiwe ose ari ko na kanya yo shimura cha utumbu arafutwe ko yakwiswe no gwaruka yumva ngo ikutege imbere nawe mu mashinga mateka ari mu kumwe n'igihe abarundi baraca kumuraba ariko sinzi ko abo bantu baba barahanywe n'ibyo arizo mu gihe baba batahanywe numva yuko gukingira ikiki b'abantu abonye nini batuma ayo maraporo yose aba inkotse burundi kagoma wose ishusho mbi hama yewe ibyo bya polisi n'imbonera kure byo aba abanyagihugu barazibone mugabo ntabwo rwanda bongere ko abajejwe intwaro nabo ko hariho nka video cye nabonye kuri n'umuntu kuri WhatsApp ntabwo amatari w'intara ya Makamba kimwe n'ishyana n'abanyagihugu agenda aravuga ngo abatora ngo kibaze ngo ujye ukabisha utumwa n'amajyambo nk'ayo ari umuntu akisa intwaro rero guha mu cyangwa gihugu naho bari hari ingorane atavuga ibintu nk'ibyo mu igaragara abantu bose bakamufotora iki nta video arakwiye isi yose n'ibyoye nagomba ace ampa ishu nimba ari ibintu bashyigikiye cyangwa ni umutegetsi namba ashobora kubihanirwa
ego murakoze Philbert Manirambona reka duhe n'ijambo kandi Moses imbere yuko dufata inosa mu kanya Moses mwiwe neza
ego mwiriwe cyane
izina ry'ikirundi ninde
izina ry'ikirundi niyo nkuru
duga ku ijambo unyarutse akanya karagiye ikibazo cy'umviro
ugome iyo ni kibazo gusaba mu byumviro hariyo ibintu bikunze kuvugwa n'abantu batari muri leta ufata nk'umuntu yazimiye rimwe na rimwe dufate nk'abantu usanga banyurujwe ukazombana imbere ya kurazabi ziraza abatwaye mugabo ugasanga wagenda ku matohozi ugasanga batwawe n'abandi bantu batazi n'indimi zitazwi rero ibyo bintu baba bakwiye kuzabarabibanza kugira amatohozi imbere yuko bakwiye kubona imbere kurebwa n'abatwaye hariho nk'abantu bigeze kunyurujwa ku gicumi na rimwe igihanga abantu banyurujwe munyuma baravuga yuko batwara n'imizi itazwi mugabo ubwa mbere bavuga yuko banyurujwe n'imbonerakure mugabo urumva ko ibyo bintu bikaba ari byiza ni nko gucavuza nk'umuganga uri ku butegetsi nka guverinoma baba bakora icavuza na cyane cyane ikindi kintu agomba nk'ushyikiriza gatonya nko ku itegeko rireba gutegwa n'amashinga amateka yo kwemerera ko abapolisi bashobora kugenda mu nzu bagasaka nk'umuntu kanaka kuko nabyo ubumwe ni ukwambara impuzu y'igipolisi nkashyira ko n'izina ry'iwanjye nkagenda nko mu nzu kwa Felix kuyisaka ugacisanga bavuze ngo ni umupolisi kandi ntari umupolisi w'igihugu ntabwo hategereza kubaho ikintu kana kumutega umupolisi ategereza kwitwaza imbere y'uko agenda gusaka inzu kwa Moses mbere y'uko agenda kuhasaka aho hantu kuko nk'ubu ntiyazi umupolisi kuwusaka njyewe nimba yaba yanyumvise ko ikintu ata rupapuro rumuhe uburenganzira bwo kuza kumusaka nimba zaba ari mu ijoro njyewe mfite uburenganzira bwo hano kumugurira ko yinjira mu nzu kuko nshobora kumufata nk'igisuma
murakoze niyo nkuru bonzeza reka dusabe visi perezida wa mbere agira icyo avuze ko byashikirijwe na Philbert Manirambona na niyo nkuru Moses Manirambona yabaje akabazo keke abapolisi reka nicyo kibazo nyine niyo nkuru yaje kubaza yabaje kandi no nzereke mushinga amateka yoba yarakubiswe na videwo ya Buramatari Makamba mu duke ku ijambo amajambo inyishungu ngufi cyane rwose kubera ndabona kandi kagiye
yuko bwa mbere badaha uburenganzira cyangwa ubasha umupolisi baha uburenganzira inzego z'umutekano kandi inzego z'umutekano uko zikora ziba zabiteguye nuko gusa kera bahora barindira yuko buca mugabo ubu ntibazorindira ko buca kugira ngo basake inkozi kibi nibyo nyine icyakabiri
ndumva telefone isa n'igiye reka dusubire turondere vice perezida wa mbere w'Uburundi Gaston Sinimo ndumva telefone igiye ariko reka mbedafata n'ikibazo cya Innocent kugira ngo niyagaruka ashobore kuca nawe amuha inyishu Innocent muriwe neza Innocent murafite ikibazo cyumviro ndacyandika ikibazo cyanyu kugira tukibaze vice perezida wa mbere w'Uburundi umutumire wacu mu kiganiro muri sanga duga ku ijambo ikibazo mu kanya gatoya cyane rwose umwanya uragiye
ego ni cyubiro ndabona kiminota isiragenda
ego
aba nkasa babonya politike bari hanze bandika ijandiko ngo igirizwa yashingiro rihagarike ahubwo nibareke baze bategurure amatora ya DNR 20 igirizwa yashingiro cyo kubona ko amatora yegereje cyo ntibyoshobora guhagarara nkama nkasa benshi bavuze ko kitakibazo cy'isakwa nicyo ahubwo bakwiye guhinyanyura kujya bavuze yuko batotaka ngo n'amatelefone nk'umuntu wese ashoba afite kita kibazo cyenda abona kirateye amakenga ahubwo ni kuraba ubwake mu mihana bo babiketse ikibazo cy'amatelefone bakaciyota kubera ni benshi bafite nk'amatelefone ntibashobora nko kuyasaka yose ngo bayahete kandi ngo baramwe barabe n'ibirimo igisigaye nacyo nibaze ko abo bari hanze batubereka kuduhenda bongera batutesha n'umwanya nibaze ko twitegure amatora ya 2020
ego murakoze ino saa ku cyumviro mushikirije reka duhe ijambo vice president wa mbere w'Burundi ndabona telefone yasubiye gukora abandanye ku nyishyu ariko atanga ku byashikirije na Moses niyo nkuru ku makenga Moses niyo nkuru na Philbert mudube ku ijambo ino saa wewe yari kuvuga ko abanyapolitike bari hanze bakwikuza amatora akabandanya duga ku ijambo mu kanya gato murafite nk'umuntu tumwe n'igice
boloko icyerekeye mu kushinga amateka ya komisiyo yo kwitwara hanyuma tukamufasha kugira ngo icyo gikorwa kirangukwe ibyerekeye ibyo yabonye kuri WhatsApp ko WhatsApp aje ko byinshi nitwoja kwishyura ku bya WhatsApp icyo meya nuko yorema leta y'u Burundi iri kumwe na bene gihugu atakizoza kuri uyu mutekano wa bene gihugu izokwemera ubundi yasabye yavuze ati gusakwa imbonera kure twabivuze ivyo imbonera kure n'ivyitwazo ntihagire usiba kuvuga ni mu mbonera kure ashobora kuba abagizi banabi nkuko abashugizi banabi ashobora kuba mu bantu nico gituma mbere n'umugambwe wa umigambwe yose tandukanye twosaba yuko imigambwe yo kwigisha abanywanyi babo kubahiriza gato y'akazi na muntu kuwa ari wese na cyane cyane abo badasangiye imigambwe mu nyuma hari wavuze ivyerekeye gusaka mu matelefone canke mu mayama yama ordinate nuko sabarundi bose bazosakwa ikandi ntihasakwa barundi bose hasakwa wowe se yikezwe
ndabona
iyo bakwikese bashobora gusaka kugira ngo barabe amatohoza ko hari cyo yoshikako
bise
kwishura muri byo bashikije byose
bise wa mbere u Burundi bise president wa mbere u Burundi Gaston Sidimu ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ne radio ijwi rya Amerika naho mufite amanga menshi turateye akamu kandi abandi bategetse nawo nyene bazohore baza mu kiganiro dusanga ijambo turashimiye abanyamanyi radio ijwi rya Amerika bashikije byumvira byabo nibibazo byabo turabashimiye namwe nshuti mwese mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese
mubandanye kumviza radio ijwi rya Amerika.